Eddy Gahimbare.
François Akimana ni wari muhinga bw'ibyuma makuru tubashigiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira turi mu ndwi yahariwe uguhimba imyaka 17 radio isanganiro isamirana mu Burundi bamwe mu bayumviriza bakavuga ko bashimishwa n'ibiganiro bashikiriza hagataho bagasaba ko yo kumvikana mu gihugu cyose muraja kwakwikira mu idonido ryano makuru abarongoye imigambwe Sawanya Frodebu na Senere mu ntara cyankuzo bavuga ko ugaruka gwa mugambwe SNDD-FDD rukoresha imvugo y'iterabwoba ivamwe na gasotoro ibihakanwa n'urongoye umugambwe SNDD-FDD muri iyo ntara nayo umwuga wo kwigisha ngugiye gusubizwa akanovera mu gutegura bigisha babifitiye ubumenyi buhagije idyo nido ni mukanya sangwikadze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasuwe kwa ikadze murano makuru duhera mu gisata cyo kumenyesha makuru abumviriza radio isanganiro ngo barashimishwa n'amakuru n'ibiganiro radio isanganiro ibashikiriza ariko bagasaba ko yokongereza amasaha ngo ikanashika kanasamiranira hagati mu gihugu kuko ngo hariho ibice bimwe bimwe itumvikanamwo babishikirije muri indwi yahariwe guhimbaza imyaka 17 radio isanganiro mu Burundi kurikira bamwe mu baganiriye na radio isanganiro
Ikano tubyakira neza ibyo kongereza nuko kongereza amasa gakora nki musi amasa 2024 nico kintu mbona yo kongereza cyenda ndajumviriza kandi biganira cyane ikano cinkina cyo gonda kumviza cyane namakuru nyene yerefe ibyo igihugu nje ruhunda kumviza cyane kandi kintu mbona yo kongera ko gusesha yo kongera na amasa nyene gakesh ni chombona Nacha chane ki mbona uzagi yuku je mbona mengo ni sawa mwibite osu mwisa anzi.
Ya je mbiki jende gili.
Kwa jicho mbona yuko ungeleza. Hali hongo voche ama antena dafat. Niza yuku iza ma antena kugira vose wazewa la yomba isa mirana. Mwakaro lero homo gisuru. Hali iviche vishi sanga niri dafatira mo. Ave negi yuku badashogula kumba makuru nezi. Nime tumba mishi nifata. Zoba jiza isa miranye ama saa mirongi birinane kumidi mirongi birinane.
Sokiwazo numba kingo yekwere kubera nutwo nshobora kumva muradatwumva kuri WhatsApp tuno dutiye duge twamakuru nta bindi bintu mora numva ko no bambeshe mugabo urumva ku kijyanye no kongereza amasaha ni cyiza kubera abantu barakunda ka radio nyene karabateramisha mukongereza nibiganiro kugira abantu tubashe kuvuma turyoherwe nuko
radio isanganiro nyadio yumvirizwa n'abanyagihugu benshi ariko hariho ibiganiro bimwe bimwe usanga iyo uriko bugwa bihera umwanya muto kandi byari bikenewe ko byo ufasha abene gihugu no kuvuga nk'ikiganiro ca gira icushikirije barakwiye kongereza nk'iminota 30 bazi cyane ayo iyo habugwa maki murabona yuko abene gihugu barugucane cyane ari bakunda kuza baraterera usanga umwanya uhitse mutoyi cyane n'ikiganiro nkunda cyane citwa kunama n'ikiganiro gikunda guhera kare bitari bikwiye mu misozi yari mu micamo yari za kiya kirem hari ayisanganye ni umwe na gatoyi kabisa dusaba yuko ahubwo ko ngo kongereza ubuhinga bwanyu kugira abanyagihugu bayumve bose
bo kubera mu duce twishi tutarimo abamenyesha makuru nibaza yuko amakuru adashika yose yego byo bageze abagiye barashika heshi naho ubwo byo kwiyunguruza bugoye kubera makuru ari mu mpande zose
tukini mubijanye no kumenyesha makuru biri kumwe n'ubutungane amenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu n'umudereva wabo baracafungiwe mu ibohero rikuru rya bubanza bagirizwa kuba bafite uruhara mu gushaka guhungabanya umutekano bahagaritswe kwa 2022 gitugutu no mwaka bariko baratoza amakuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati abashingwa manza bababuranira bakaba barunguruje urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Ntahangwa basaba ko yofuta ingingo yafashwe na sentare nkuru ya ubanza yo kugumiza umunyororo iby'agateganyo awamenyesha amakuru n'umudereva wabo amashirahamwe mpuzamakungu nka Reporters sans frontières hamwe na Human Rights Watch ari yamiriza iryo fungwa agasaba ko Christine Kamikazi anyesindira ubusa Egide Harerimana Tonse Mudindi na Adolphe Masabarakiza borekugwa mu itangazo yasohoye kwa 31 gitugutu mushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yamenyesheje ko batahagaritswe kubera ari abamenyesha makuru ariko ko ahubwo ko bahagaritse kubera kamere kicaha bagirizwa mu bijanye n'umutekano umunyeshuri umwe w'umwaka wa nyuma ku ishuri rimwe ryo muri komine n'intara ya Rumonge yarafashwe arafungwa kuminga mu wo kuri uyu wa gatatu yagirizwa ko yabyaye umwana akamuta mu ishamba rikingiwe rya Kigwena icaha yahavuye yiyemerera ajanywe gusuzumwa ku ivuriro nkuko amakuru ava ku ishuri yahora yiga ko abivuga ikibabaje abaharanira gateka k'abana mu Rumonge nuko hamande yo kumwambura ubuzima ikidiga cy'ugo ruhinja cyabonywe n'abasenya kuri uyu wa kabiri kitaribwa fubanwe iteka gushika ku musaze wo kuri uyu wa kane naho abajejwe gukingira iryo shamba bavuga ko badahengeshanya gutaka intwaro ko bokwihuta gukura ikidiga cy'ugo ruhinja muri iryo shamba rikingiwe Abana bo mu ibarabara bamwe baragirizwa ko batera umutekano muke cyane ku bantu b'ingenzi baba bariko bivuna umusase mu ntara ya Kirundo abafise imiduga babagiriza ko iyo bibagiye kugara imiduga yabo basanga babasahuye ibyo basize mu miduga abandi nabo ngo bagasahura amashakoshi yabigeme n'abakenyezi buramatari wa Kirundo amenyesha ko atako atagira mu gusubiza mu miryango ariko bagasanga bagarutse inkuru ya Ibrahim Safari mu Kirundo
Ikibazo c'abana bo mu ibarabara ngo kiraraje ishinga abanyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo kuko abana bitwa bamayibobo hari ibihe usanga bagabanutse ikindi gihe ugasanga biyongereye kandi uko biyongera niko n'ubukozi bw'ikibi bwiyongera nkuko bivugwa na buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi abana rero ku murango ngo usanga biyereza mu isoko baca imisara abandi biyereza mu ibarabara basaba uwo babonye bose hageze ku mugoroba niho batangura ubugizi bwa nabi uko bamwe mu twayaze bavyemeza mbere ngo baca ahagaze imiduga kugira ngo bibe ibisanzwe biri mu modokari kenshi na kenshi ngo babiba amamashini nyabwonko amatelefone amasakoshi n'ibindi ngo sivyo gusa barategera abakenyezi ice kimwe nabigeme bakabasahura amasakoshi hamwe n'amatelefone ngendanwa aho bakinyegeza mu duce tumwe tumwe atamihana ihegereye atana amatara ahari zaba izongenzi canke bamwe mu bakenyezi bamenyesha ko bahagaritswe umutima ubisha bw'abo bana bagasaba ko ico kibazo cyabo bana cotoregwa inyishu vubana bwango kandi ibanza bitarimwo amatara byo mu gisagara ca Kirundo bakabishiramwo abapolisi canke naho bakahabonesha buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi ngo ico kibazo barakizi kandi bama babasubije mu mihana iwabo ariko bagatangazwa n'ingene babasanga mu gisagara bukeye asaba ubushikanganje bw'indero cyo kimwe nubwo gufatana munda ko bo bubakira ibigo byo kwigisha imyuga abo bana maze bareke kwama mu ibarabara twamenyeshe ko abo bana ahani bava mu miryango y'abavyeyi bafise abagore barenga babiri aho usanga batabacitaho indero yabo nkuko bikwiye mu Kirundo Abraham Safari ku radio Isanganiro
Abraham Safari urakenuye tukiri mu bijanye n'umutekano nyene abasirikare bamugariye ku rugamba baridoga ko bataronswa uturusho tujanye no kuvuzwa hakoreshejwe ikarata ya mitiwere hamwe no kudiganirizwa kadoda mu kigo NSS bavuga ko bivugwa na Cassian biza bigomba aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abasirikare bamugariye ku rugamba akavuga ko bituye ubushikiranganji bakukira ariko buranga kubumviriza kurikira Cassian biza bigomba ari kuri mikoro ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
abamugariye ku rugamba bahoze mu gisirikare cya kera bari bafise uburenganzira kuri ya karata mitwere yo kwivuriza ko bakongera bakagira uburenganzira bwo kuronka pension y'ubusaza ico bita pension de retraite mu rurimi rw'igifaransa izi byose uyu munsi barabikuweko no kuvuga yuko uwamugariye ku rugamba tuvuga yuko atazwi ahantu namwe muri leta kuko kuvuzwa ntakivuzwa iyo karata mwumva mituwere yarahagaritswe ko ugiye muri mituwere ntibakwakira hanyuma ikindi naco nuko igisirikare cyafashe intererano cyari gutangira abamugariye ku rugamba kugira ngo bashikire ya pansiyo y'ubusabe yabo ntibigeze batanga n'ifaranga na rimwe mugabo barihiye abashoboye kwikura mu kazi bamwe bita abavolontaire mu rurimi rw'Ifaransa bongera barihira nabirukanywe kubera indero bimwe bita discipline canke demobilize and discipline mu rurimi rw'Ifaransa abo bose no kuvuga intererano bazi barihiye rimwe ubushikiriye imyaka yiwe ya 45 aja gutora pansiyo yiwe byoroshe atani ngorana gize
izo ngorane zo kutavuzwa za INSS nizo zindi murazitura ubushikiranganje bubajejwe bwabishuye
kuva kera twamye twandikira ubushikiranganje nuko ntafise yama nimero bita reference yama kete twatanze ni menshi cyane ndetse twanakoranye nk'abahoze ku rugamba bose b'imigwi yose turashira hamwe turasaba umubonano umushikiranganje kugira ngo aduhe umubonano twicarane tumusigurire ibyacu ingene bimeze nico twipfuza nuko byogenda nta n'umunsi n'umwe yigeza twakira no kuvuga yuko murumva yuko hari mwagahaze hariho ubuyobozi bujejwe abahoze ku rugamba twarasavye kera yuko ubwo buyobozi gobamwo nabahoze ku rugamba kugira ngo bashobore kumenya ingene bokurikirana bene wabo mugabo nico ciyumviro cacu carasenzwe bisobanura yuko twebwe womengo na kandi gace k'abantu kari ku ruhande
isanganiro inami sumbingimba
kuri byo twarundi umuvugizi w'igisigare cy'u Burundi Colonel Florbert Biyereke kugira ngo agire icavuze ko akaba yaduhaye isango y'inyuma y'umutaga wo kuruno wa kane mu bijanye n'indero umugambi w'inyigisho mu Burundi ufise ihangiro ryo gutegura bigisha bafite ubumenyi buhagije bitwararika umwuga kandi bakwije byankenegwa mu iterambere ry'inyigisho ibyo bikogwa bikaba bikogwa mu ntumbero yo gusubiza kanovera umwuga wo kwigisha kunze ku ngero zose uwo mugambi utegekanya gushiraho urwego rwo gushigikira bigisha n'umugambi wita iterambere ry'umwigisha mu kazi Charles Makoto
Icifuzo nyamukuru c'umugambi w'inyigisho mu Burundi nuko umwuga wo kwigisha wohinduka ukabuhurumbirwa gutyo ugateza imbere abawukora hisunze umugambi w'igihugu w'iterambere wo kuva mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2027 uwo mugambi utegekanya gufasha abigisha gushikira ivyankenegwa no gushiraho inyigisho zibafasha gukarisha ubwenge mu gihe bari mu kazi uwo mugambi utegekanya kandi gushiraho urwego rujeje gutunganya no gukurikirana ibijanye n'inyigisho hamwe no gukarihiriza ubwenge abigisha mu makaminuza umugambi w'inyigisho mu Burundi utegekanya gushiraho ubuhinga bwo kwigisha mu makaminuza mu bijanye no gutanga kazi umugambi w'inyigisho mu Burundi utegekanya gushiraho igicapo cy'abigisha bakenewe mu gihugu amashure aramurira abigisha kazohabwa abigisha babinonosoye ku ngero zose no gutunganya amategeko agenga ibyo gutanga akazi kubigisha mu makaminuza yaba ya leta canke ayabigenga uwo mugambi werekana ko kugira umwuga wo kwigisha uhurumbirwe bimwe biboneka ko hoba gushiraho urwego rw'igihugu rwemeza ko abigisha babifitiye ubumenyi gutunganya inyigisho ntangabushobozi kubigisha bakora uwo mwuga gushinga no kubahiriza ibyo kwisungwa kugira ngo umwigisha ahabwa yandi mabanga uwo mugambi usanga hoshingwa urwego rwo gushigikira abigisha no kubaronsa uturusho n'umugambi woteza imbere umwuga wo kwigisha ihangiro rikaba gushiraho politiki itomoye ingene umuntu atera imbere mu kazi ko kwigisha n'uturusho bijanye hakaba no gutunganya ingene umwigisha aduga igarade
Charles Makoto rakeneye tukirimo ico gisata abahurikiye mu masendika y'abigisha CPDK na CGPBU bari yamiriza ingingo yo gukata imishahara yabo byakozwe atamwumvikano urimwo n'amasendika y'abigisha ahurikiye mu runani rw'amasendika ko sesona mu kiganiro kwa menyesha makuru kuno wa kane abarongoye sendika CPDK na CGPBU basaba ko hobaho ukumvikana no kuja hamwe kubari mu masendika yose abigisha bose bakabyemeza canke bakabihakana mu bijanye n'uburimyi barimyi ngo ntaco bitede kinini ku mafaranga miliyoni 25 y'amatagisi yavuye mu muceri kuyimbura gimirije muri komine Marangara intara ya Ngodi biturutse ku mvura nyinshi irikiragwa muri iyo ntara mustaneri wa komine Marangara akavuga ko imvura irengeje rugero yatwaye imirima nka yose y'imiceri nibindi bitegwa mu myonga na cane cane umwonga wa Kanyaru bagasaba ababishoboye gufasha kugo abanyagihugu barimira muri iyo myonga bagiye kwicwa n'inzara Apoline Mudagara
Muko bivugwa na Emmanuel Nchonsanze umuceri nguri mu bintu vya mbere byinjiriza amatagisi menshi iyo komine kuko ngo baurima mu myonga nka yose na cane cane mwonga wa Kanyaru mwonga nawo munini muri iyo komine ariko ngo imvura yarahukumuye ivyondo namabuye iryamika ku mirima iri mu myonga na cane cane ku miceri ati na gahombo ku butunzi bwa komine abarimyi bavuga ko ari bindi kuko turetse imirima y'iyo miceri ngo nibiharage mu myonga byarapfuye gose iyo mvura idasiba kugwa iminsi yose muri iki gihe kandi rimwe n'umuyaga mwinshi ngo no ku mitumba yarononye imirima y'ibitoke imyumbati n'ibindi nibitegwa mbumba rugo abarimyi bo muri iyo komine ya Marangara bari barindiriye kwikorako turetse konona ibitegwa iyo mvura ngo yatumye uburimbi bwose mu myaba yo mu myonga iri mu mazone ya mugari na giheta buzimangana kubera inkukura umustanera akavuga ko bizogorana gusubira kumenya umwaba w'umwe gucyo bigahava bitera ingorane hagati y'abarimwe Emmanuel ntacho sanze amarira abanyamarangara gufashanya ufite ico irengeje agahuwundi mu kurindira ko abagira neza baboneka ingozi ponari muzagara radio Tanganyika
Apane mudagara urakenuye mu bijanye na politike nari nabibabwiye mu bigize ano makuru abarongoye imigambwe imwimwe nka Sawanya Frodebu na Senere mu ntara cankuzo bavuga ko umubano hagati y'ugwaruka utifashe neza bagiriza aho umugambwe CNDD-FDD gukoresha imvugo zitera ubwoba imigambwe imigambwe hamwe n'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ngo hakavamwo nibyo bita gasotoro ibyo urongo umugambwe CNDD-FDD iyamiriza agasotoro bigatuma bashobora no gutana mu mitwe umuhanuzi wa matari ajeje imibano akavuga ko utunenge tutabura ariko ngo ntanzu iri kirasha Raymond Mudende
nkuko bivugwa n'userukira umugambwe Sawanya Frodebu Nkeshimana Romuara hamwe na Niragira Lamek arongoye umugambwe Senere mu ntara cankuzo ngo ugaruka rw'imigambwe yabo rurakundwa gusotorwa n'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD urongoye umugambwe Sawanya Frodebu we agaruka ku majambo mabi ngo ugwaruka rw'umugambwe Sawanya Frodebu rubwigwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe urongoye umugambwe Senere we avuga ko rimwe na rimwe bamwe mu mbonera kure batotora ugwaruka rw'abasenere ivyo ngo bikaboneka ku mitumba nka yose y'intara ya cankuzo kuri ivyo vyagirije userukira umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya cankuzo Ndugire Verrier avuga ko ari ku besha guko imbonera kure zahawe inyigisho zo kudasotorana we avuga ko muri no minsi nabashwanye bahimbye akayoga ngo bavyitirira imbonera kure kuri iyo myidogo yabamwe nabandi mu barongoye imigambwe mu ntaracankuzo icegera cha buramatari ajejwe ivyimibano mu ntaracankuzo Ferdinand Birahanyi yemeza ko imigambwe ibanye neza ngo naho utunenge tutobura ku mpande zose mukamenya rero ko hagiye gukinwa inkino mu ntumbero yo kubagarira umwe hagati imigambwe mu ntara cankuzo nkuko umuhanuzi wa Bramatari mu by'imibano abandanya abivuga mu cankuzo Raymond Mudende Radio Isanganiro
Vugunde meshi ukikekana kwihorahorana ni zimwe mu ngaruka zishobora kuba hagati y'imigwi ibiri y'abantu bateranya amajambo y'iterabwoba Emmanuel Nintunze umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ryo guteza imbere abanyagihugu hamwe no kubana neza agasigura ko muri icyo gihe bishobora gushikana ku mabi y'ikivunga aganura abantu batewe ubwoba kwitura inzego zibijejwe kugira zikurikiranire hafi icyo kibazo onera muco
Igihe abantu batewe ubwoba ngo bashobora kubyakira ugutandukanye ho kwihora kwica Emmanuel Nintunze umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe ryo guteza imbere abanyagihugu no gufatana mu nda akavuga ko ibyo bishobora kuva ku muntu umwe gushika ku mugwi w'abantu
abantu bafite ubutandukane butari buke unteye ubwoba ndashobora kwiyumvira nti umwoye umugambwe ndimo nacambira abanyamugambo ujya mu ntayo umugambo uwo bimaze kuva ku muntu bigiye ku migwi urashobora kuntera ubwoba nkaca kuva uwo munsi nama ninyegeza urashobora kuntera ubwoba uwo munsi ubimbwiye nyene nitwa yadufatana mu izosi tukagwara ubwicanyi bukabaho
akavuga ko nabakoresha amajambo y'iterabwoba akenshi bibagaruka ko
atera ubwoba icyo umuntu yohanura nuko iyo mvuga bakoresha gutera ubwoba iguma mu mutwe wawe biguma byiyandika ejo bazobura aho batera ubwoba inyishu yaratowe mu gihugu bacye batera ubwoba mu nzi wabo bisambura imiryango yabo ikindi nacyo bazoguma batera ubwoba nabuze ko biguma byiyandika ejo uzosanga babigira no mwibarabara niho hava bajya abantu bagwaye mu mutwe.
Kubwa Emmanuel Nintunze ababijejwe bohimiriza ugwaruka uko kenshi ariwe bakora ibikogwa canke imvugo ziterabwoba
iterabwoba rigirwa no gwaruka kuko ni goroba afise ingufu rero kugira ngo iyo mvugo igwanywe n'ugwaruka gwishi usanga rufise butandukane bitari buke rero abantu bo rufasha mu kurushira hamwe ababijejwe bakaruhanura bibaye ngombwa mbere bakaruhimiriza kugira ngo izo ngufu ruzikoreshe mu kwa viterambere ruri hamwe gutyo n'ubuzoza agwitura kugira ngo aruhamagare muri zamvugo ziterabwoba kuko ruzo ari hamwe ruhanurana ruzomwankira kuko bazabona yuko ivyo bariko barakora bibateza imbere gusumba zamvugo ziterabwoba
aravuga kandi kwikibereye ari kwitura inzego zibijejwe uko zigenda zirakurikirana mu ntumbero yo kwirinda guteranigere
onera muco numutumire wa urakino ya kayino gahacyo sozana no makuru reka nshimire mwebwe mwese mwari mwiyateza birinshi mire François Akimana mugira umutaga mwiza